Quindi Radio Sud America. Sud America ndiye kwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu bewa akaburungu com bibeneza shiti mwese namwe bakunze bi radio ijwi rya America muri kumwe na Frederic undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko kija kwibanda ku rupfu rw'incamugongo ku Barundi rwanya kwigendera Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza rwaje incaduka ku izina ryanje hamwe n'iryabagenzanje turahojeje umuryango wiwe inshuti hamwe n'abarundi bose muri kiganiro rero twatumiye abashinjantahe batatu babiri muri bo bigeze kurongora u Burundi hamwe n'umuhinga yanonoseye ibibazo bijanye na politiki kugira ngo turabire hamwe ukuntu ubutegetsi bugiye kubisikanya mu iki gihe byabitekanijwe ku ico gikorwa corangowe na nyakwigendera ashikiriza ubutegetsi umunyapolitiki yatowe n'abanyagihugu Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 20 y'ukwezi k'umunani turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya miriwe neza Ntibantunganya
miriwe neza ndaramugije kandi nabo turi kumwe mu kiganiro hamwe n'abarundi bari kwatwumviriza
turi kumwe kandi na Perezida Domitien Ndayizeye miriwe neza Perezida Ndayizeye
miriwe cyane naje nuko ndaramugije abatwumviriza bose
turi kumwe kandi na Inosombanu afise ubuhinga yanonosoye mu byerekeye politiki miriwe neza Inosombanu
ahoro baramukije mwese
koze bashinga ntaye mwese kuba mwitavye ikiganiro reka rero dutangure kuri mwebwe Ntibantunganya ubwa mbere na mbere mwakiye gute inkuru ko Perezida Pierre Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo
urumva inkuru nk'iyo ngo tuzwe mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ni inkuru y'inca mugongo uriya igihugu kubura uwitwara kujya ku muryango iyo serugo aryamiye ukuboko kw'abagabo ariko rero imbere yo kubanza gutanga ibyumviro byanje nagira nifatanye n'abandi bose bwa mbere mu guhoza umuryango w'imicubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza umuryango wagutse umugabo mu rugo ngiye kandi nkongera ngahoza n'abarundi bose bavuze ikizigenza wabo ngahoza rero n'abandi bose inshuti n'abagenzi kuko ni igihe kitoroshe mu buzima bw'igihugu kimeye yuko abantu bose bagenda bari hamwe uka rero nkuko wabimbajije jewe iyo nkuru y'inca mugongo nayakiranye umwago mwinshi mugabo kandi nkagira ndi u Burundi burafise aho bugeze mu gihe cya none kugenda kubaka demokarasi nkagira ndi ibi byose tuzoronka ingufu turafise ingufu kugira tugende tubirengera twitorere inyishu yubaha kubahiriza umurundi wese
namwe Perezida Domitien Ndayizeye abarundi benshi eka iyo nkuru yaje nk'icaduka ku bwanyu aho muyumviye mwayifashe gute
bwa mbere hoho naje naguma nifatanye n'umuryango wabuze nifatanye na leta y'u Burundi nifatanye n'abarundi bose muri iki gihe Burundi bubuze umukuru w'igihugu ucago kandi akaba ari n'uvandimwe w'umurundi iyi nkuru twaye bwa mbere na mbere hoho cyabaye kunye n'inca mugongo nkuko Ntibantunganya bivuze iranadutangaza kuko umukuru w'igihugu cacu turuzi ko ari umukuru w'igihugu wacu akomeye akiri muto kora siporo kuburyo mu Barundi twese muri rusange tumuzi ko ari umuntu atarafite kibazo na kimwe cyerekeye amagara yiwe ari nacyo gisigura ko twese twatangaye mbere na mbere turababara twatangaye kuko byaranatugoye kubyumva kuko byatabaye nk'ibimenyekana ku murango ariko bizakushikirizwa na leta ku mugoroba ari naho twaciye tuvuga cya bintu nibyo koko biraterera agahinda ubu igisigaye n'iki nuko twese turaba igihugu cacu tukaraba inzego z'igihugu cacu tukaraba ingene ibikorwa twari turimwo byobandanya muraze ko twari tuvuye mu gihe c'amatora turabe kugene ibyo bikorwa cobandanya no kugene twobandanya ibigigwa yuko ushobora gufuba umukuru w'igihugu cacu mu cubahiro ciwe no mu rwego abarundi twamukunda
igikorwa eka ibintu byakurikirana ibibazo tuhava tuyaga mu kanya ariko imbere yaho reka n'umushana inosambano atubwire nawe nyene aho ari iburuse mu Bubiligi ukuntu yakiriye urupfu rwanya kugendera perezida Pierre Nkurunziza.
Nyene nabyakiriye bwa mbere ho giti cyanje umurundi inkuru y'inca mugongo y'inca mutima bwanje nta majyamo afise no bivugamo byarandengeye no biracandengera no kwitahura mugabo yabifata uko kuko n'imana yari yamuhaye ubuzima ngiye kubisubiza mugabo icya mbere nk'uko abandi babivuze no kubanza guhoza umuryango wiwe guhoza abarundi bose eka n'uburundi kuko turabuze tuzi umurundi gusa ahubwo turabuze intwari intwari nk'uko mubizi yitanze ikatwitangira twe tukiri bato intwari muvuga nti babona kuko ari musanzwe muzi ko yari n'impfuvyi yabaye impfuvyi kubera ibihe bibi mugabo yikemera kuba intwari kugira ashikane abarundi ku bihe byiza jewe rero nkaba nanwiyumvamo nk'umubyeyi ari nacyo gituma mbaye impfuvyi cyane cyane mu iragi ansigiye cyo kwama maranira agateka ku murundi kuko nibyo yatwigishije simbaye impfuvyi kubera ibibazo byari bihari ari impfuvyi kubera ibyiza yari yaduhaye ari n'ibyo byiza bitumye numva ko ndobandanya ndabishyira imbere ni nacyo bituma irimo umubabaro mugabo hakabamo n'umunezero kuko agiye nk'umugabo ari wo munezero mfise ko asize aduhaye n'iragi itomoye kandi byiza
egome reka tugaruke kuri mwebwe perezida Ntibantunganya muri mu Burundi umutekano wifashe gute muri iki gihe
urumva kugira mu ishure itero cawe nshobora gufatira byinshi bwa mbere fatira kubondi hanyuma fatire kubigera bimenyeshwa na mwebwe nyine abamenyesha makuru aho ndi jewe mbona abarundi batekanye ntagwa mu ruhari mu cubahiro barafitiye umukuru w'igihugu batekanye ndaraba n'imbere yanjye isagara bumviriza n'amatwi yanjye ngomba yuko koko ari uko nyine abantu batekanye aba nakubwiye ibindi umuntu abashatira kuba mwebwe bamenyesha makuru kenshi amaso yanyu ashika kure hanyuma amaboko yanyu nayo nyine agatuma yuko inkuru mwanditse canke inkuru muvuze ishika kure ushika ubu nawe ndumva avuga yuko hari aho bahari ingorane na mbonyi ngaha mu gihugu inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu
namwe perezida Ndayizeye umutekano wifashe gute ejo hari amakuru yatangajwe ko inyuma yaho iyo nkuru itangarijwe eka mu gisagara ka Gacerere ubyifashe gute
ego jewe mba ngaha muri meri ya Bujumbura muri Rohero uno munsi nashoboye gusohoka ndatembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura nukuri abantu bararangura imirimo yabo ukuri kwamye amadarapo adubije kugera hagati nkuko leta yabisabye ngarutse ku munsi wejo nkuko nabibabwiye iyo nkuru yaravutswe hirya no hino ariko mu Barundi twese ntawe atemera ku buryo bimaze kwemezwa na leta urumva Abarundi muri rusange nabo nyene baratangaye burya iyo nk'ibyo bintu nk'ibyo bishitse ingendo ya mbere Abarundi basanzwe bafite no kubanza kwiyegeranya mu muryango kugira ngo babanze baganire mu muryango kandi ndibaza yuko abarundi benshi ariko babigenzeje benshi bagiye bataha muhira ari nacyo gituma uri kuratembera ngaha mu gisagara warabona yuko abantu bafite umurava wo gutaha amabisa ruzura n'iki n'iki niyo ntango ariko nta bantu wovuga ngo barahutejwe baragira ingorane hirya no hino jewe ntabyo numvise hariho urukurukuru rwaciye hirya no hino bavuga ngo hariho abantu bariko barasohora kabare hirya no hino bamye dusaba abarundi bose nuko twese twumviriza leta ingingo ifata n'intumbero iha abanyagihugu mu byerekeye ubuzotunganya icyo kibazo kijyanye no gushyiraho inzego uvuye mu matora no kugene leta itunganya kuzoshingura uwo muvandimwe yahora yoboye igihugu cacu mu cubahiro ciwe nkuko nahirije kubivuga mu kanya.
Mushena Innocent Bano ni abarundi benshi bavuga ko inzego z'umutekano muri iki gihe zateye imbere ku buryo zerekanye mu bihe bigoye cyane rwose ko zakoze igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kubungabunga umutekano uko namwe niko mubibona.
Nibaza ko iki gikorwa cyabajeje umutekano gusa igikorwa cy'abarundi bose bamaze gutahura ko inzira nziza yo gutorera inyishu ibibazo atari rusasu canke atari ibindi bintu abajeje umutekano rero n'abarundi igihe abarundi rero bose batahuye nibaze ko n'abajeje umutekano n'abanyene bateza gufata iyo nzira hanyuma mugabo umuntu akabashimira nyifata nziza kuko si hose byamaye imeze uko kuko hari abandi babafise ibindi baba bashaka gushika ko ariko nibaza yuko uba barundi muri rusangi batahura yuko inzira yonyene ishobora gutuma ibashikana ku iterambere ubutungane n'ibindi byose ari amahoro ninacyo gituma n'ubu nibaza ko abarundi nk'uko abanye n'ishobora baje kubivuga batahuye yuko ari ugufatana mu nda mu gihe igihugu kiba kiri mu bibazo n'ubu rero mbaye kubashimira kandi ndabasaba ko babandanya gutyo reka n'abajeje umutekano babyifatemo ubugabo bakurikije impanuro n'icyubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu yamayatanze igihe cyose nibaza ko ari impanuro izo mpanuro yadutekereye gushyira ku isaha twazigendera ko tukamatuka turabungabunga umutekano kuko niyo soko iterambere nibyo dushaka gushyira ku byose na demokarasi ibisigaye icyo byikora iyo hari amahoro n'umutekano.
Kivuga ko ikibazo cy'umutekano president Ntibantunganya hari amakenga mwamufise ko inzego z'umutekano zidashobora kuguma zibungabunze umutekano
kimwe n'ukuri nk'amakenga nogira ko ugiye kubiraba ni inzego urazi ibihe bikomeye ngibi twagiye tucamwo ajewe mbaye nka wa wundi ati indawo ibazo wayiraye ko ajewe ndazi ingene zari bimeze mu 1993 yemeye ko ndataye yitaba Imana canke mu 1994 igihe perezida Mbaryamira nawe yitaba Imana kuko inzego z'umutekano zari zimeze ari inzego abantu batari bizi kubera ko zabitunganijwe mu biraba amoko atigike ariko uyu munsi byarahindutse turi kubona perezida yizeye muri kino kiganiro arabizi aho zatanguriye gushyika uyu munsi isura yarahindutse ica kabiri ndibaza yuko n'izo nzego nyene ubu icyo zijejwe ku gihugu guhagararira umutekano abantu kandi ca nyuma ndibaza yuko kandi ati abanyapolitike uno munsi bogira bati reka tuje mu matwi tuze kwakoresha ibitagirwa icyo gituma jye nakubwiye ndi kubwanje ndizeye kandi izo nzego bamwe usanga hari abo turi kumwe twebwe turafite abaducungera ndabona yuko aho bari batekanye perezida yize yakubiye mu kanya ko yagize yatembereye mu gisagara kandi ndazi ko yatembereye asa ko yatemberanye n'abafite ducungera iyo rero ngaha
ikanamwe perezida Ndayizeye mubwire cyo muvuze kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano inzego z'umutekano mu Burundi zizigiwe cyane rwose zarerekanye mu myaka iheze mu bihe bitandukanye ko zishize hamwe eka zigize umugabo umwe kandi zakoze ibikorwa by'igitangaro mwebwe muri iki gihe hari amakenga mufite y'umutekano
yewe nukuri ntampunge ngizise nantoyi nantoyi nagatoyi ko ibihe bigoye binini twarabirenze jewe ndibaza ko igihe twari mwiyamamazwa mu matora ndibaza yuko cyari igihe gikomeye kuruta ubu. Iyo ni cya mbere. Icya kabiri kubona umukuru w'igihugu yatabarutse ego byaradutangaje kandi byaratubabaje, ariko igikuru ni ukumenya imvo niyo ishobora gutuma hashobora kuba imvururu cyangwa induru igihe umukuru w'igihugu yaba yatabarutse kubera kwicwa cyangwa ibintu bibi. Ibyo ni byo bishobora kuzana ingorane. Nayo ubundi muri leta murabyo uko badushikirije ukugene byagenze n'ukugene yageze igihe yitaba umuremyi, nta muntu n'umwe ngaha mu Burundi ashobora kuvuga ngo ni we yabikoze ku buryo bamukurikirana ngo bavuge ngo ni wewe nyirabayazana ku buryo byashobora gutera imvururu n'induru mu gihugu hamwe abaserikare bategerezwa kubyinjira. Nayo ibyerekeye ukwitaba umuremyi nk'uko mubizi ibyirizwa shingiro birabitegekanya yuko ari ibintu bishobora gushika. Icyo rero kubona batwarabishyize mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko mu mitima y'abarundi tuzi yuko bishobora gushika. Byashitse rero byashitse, hariho amabwirizwa amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibikorwa by'igihugu bishobore kubandanya kandi n'uwo vandimwe tumushingurana iteka nk'uko nabivuze. Inzego rero zejwe kubungabunga amahoro n'umutekano jye uko ndabibona bibandanije kurangura igikorwa cyazo ukuri kwamye, nta nubwo ushobora kuvuga ngo hariho inteko zahagurukijwe kugira ngo zigende gucungera hacangwe hariya kubera iyo mvo. Oya, ntabyo byari bisanzwe. Ku buryo rero jewe nibaza ko twari dukwiye ahubwo gukengurukira no gushimira abarundi muri rusange kugene babyifashemwo bagumajwe umutima mu nda bakakira inkuru mbi abayobozi b'igihugu badushikirije, tukanashimira abagenzi kubungabunga amahoro n'umutekano kugene babikurikiranye ku buryo nabo nyene bamaze kubona yuko abarundi babyifashemo neza. Jewe rero ndatekanye kuri icyo kibazo nta mpungenge zise na ntoya, kandi ndibaza yuko n'abarundi bose aho boba bari botekana kubyerekeye ibyo byadushikiye, ahubwo ko dukwiye kwifatanya n'umuryango w'umukuru w'igihugu wiwe tukifatanya na leta tugafatana mu nda twebwe abarundi bose dufatiye ko yari umukuru w'igihugu yaduserukira hose kugira ngo tumuherekeze n'iteka sanswe riranga abarundi n'imigenzo yacu muri iki gihugu.
Tumukibwa kuri icyo kibazo cy'urupfu nyene hariho umunywanyi w'iradio y'Ijwi ry'Amerika John Ndayizeye yanditse afite ikibazo ariko imbere y'ikibazo reka ndabasomere ubutumwa yaturungikiye. Avuga ati ku izina ry'umuryango wa Jean Ndayizeye turafise umubabaro w'urupfu rwa Papa Burundi. Umuryango usigaye wihangane, twakoranye byinshi mu bikorwa rusangi mu ntara Gitega, nta mu president n'umwe yunganya ibyiza mu Burundi nk'ivyo. Inyakwigendera yashitse ko niwe yubahuka kwifatanya n'abakene mu kurima no kwama hafi Imana imwakire mu bwami bwayo. Ati ndafise ikibazo, ikibazo mfise nuko dufise amakenga kuri urwo rupfu kuko amakuru avuga ko yarakomeye umunsi wa gatandatu n'igice cy'umunsi wa Mungu bivuga ko yahitanywe n'umutima. None kumenga umutima dutanga umwanya wo kuja kwa muganga, hanyuma dokteri wiwe yamukurikirana natange umuco w'ingene yafashwe n'ingene yasinzikaye. Ibyo nivyo bibazo. Murakoze. Kibazo wajeje kibazo kigoye kumenya atari muganga, hari amakuru yo bamaze gutangazwa n'umuganga wiwe kugira ngo president ntibantunganye.
Oya urandi ibazo njivyo nyabazi bitoroshe kwishura kuko jana n'ingendo nyinshi ubwa mbere ho hari ibyo kubahiriza agati ka muntu. Kenshi ibintu biraba amagara y'umuntu genda ubivuga hose ubwabo biraba umukuru w'igihugu urumva hari aho bikenerwa, ariko jewe icyo nuhanura abantu nuko bogenda bumviriza ibyashikirijwe na leta, kandi uzumvirije yabishikirije ishingiye kuri ubu kuri raporo bahawe nyene n'abaganga bamukurikira. Hanyuma ibindi n'ukuri ntagire abishyiramwo ibibazo byinshi, ubu no gusangira umubabaro n'umuryango wabuze, no gusangira umubabaro na twebwe Abarundi, hanyuma ahubwo tugafatana mu nda turondera kubandanya urugendo twari turimwo n'umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika uyu munsi, twamenye urugendo rwo kubaka igihugu cacu, igihugu umurundi wese yumva yuko koko arimo akishira akizana.
Peza nize ikibazo cha John ni ikibazo kigoye cyane rwose, hari inshu mwamu gise ko cyanje icyumviro mwatanga.
Yewe ndibaza yuko ikibazo cewa ahubwo kitagoye kwandimwe guko gurya ntitwigira abahinga twese buri muntu nakazi kiwe. Mu gihe abaganga bamukurikirana batanze raporo bakavuga si byagenze nuko. Yewe ndibaza bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu ntabwo afite umuganga umwe, ni benshi bwa kabiri abamukurikiranye aho yararwariye, murumva yuko batubwiye yuko ntiyari umwe, bari benshi bagerageje. Ndibaza yuko niba tutari abaganga tukaba twari duhari bofatira. Yewe impungenge umuvandimwe afite ndazifata muri ya ngendo y'Abarundi muri rusange, iyo umuntu yitabye umuremyi ntibemera yuko umuntu ashobora kwita umuremyi, bavuga ati hariho ikintu cyavuye ko, kandi icyo kintu byavuye ko ntibavuga yuko ari umubiri wa tanzi mihoho, bakunda kuvuga bati n'uwundi muntu yamwishe. Bamwe ariko barashaka ingorane ku wundi muntu, kandi atawuhari, ugasanga umuntu agiye gutangura kuza arata icyeyi ku wundi muntu atari ngombwa. Reka rero dukore nk'abantu bakurikira iby'ubuzima uko bimeze, kuko bene ibyo biracika yuko umuntu aba akomeye hanyuma akagira ingorane. Jewe ndamuha akarorero kugira ngo asubize umutima mu nda. Jewe byaranshikiye igihe bambika mu gitondo, nari umuntu w'umugabo agenda agatembera, numva ntameze neza, ndagenda kwa muganga baramfata ibipimo nca ndarindira, ariko mu minota 30 narahindutse ndahinduka kugira ngo nshobore gukira n'abana bamperuye, baca banjira mu modoka banjana kwa muganga. Iyo ntewe na gatoyi nari kwitaga umurazi, kandi nta muntu yari yangiriye nabi kuko nari nagumye muhira. Then ibyo rero tubirekere abaganga nibo bashobora kubimenya, nkuko Perezida Ntibantunga yabivuze, ufatire ku byo abaganga badushikirije. Twese ntibashobora kuduhenda hari umuntu cyangwa iyindi ngorane yagize bashobora kubishikiriza, ariko nibaza yuko twofatira ngaho, ibisigaye tubishyire ku mudirikanyi tubihe Imana. Nicyo cyonyine no shikiriza, nayo ubundi ashobora kwishyira mu mutwe ibintu byinshi, ugasanga nawe nyine aragize stress nini, nawe nyine ishobora kumutera ingorane kubera gushaka ku nguvu gutora ubundi muntu yaba yatumye ibyo bintu bishika. Kandi ndabitahura kubera urukundo umuntu aba afitiye ubundi, ukabona aragutorotse ubuca kigaruka.
Ino samba no hari cyo mushikiriza ku cyumviro cha John Ndayizeye asa n'ufite amakenga ku byerekeye icyahitanye ubuzima bwanya kugendera Perezida Nkurunziza.
Je nibaza ko John makenga, umuntu wese aragira amakenga n'ibisanzwe, ni ibintu ubasha ni droit byiwe. Mugabo icyo nashaka kumubarira ni uko yotekana yohumura nk'uko abanyacyubahiro babivuze. Leta irahari kandi hariho inzego ziba zibishinzwe mu gihe umukuru w'igihugu abari mu bihe nk'ibyo. Nibaza ko Leta idashobora kwiyadukiza ngo itange itangazo nka ririya itabanje kubanza, nicyo gituma kubanza gutohora, nacyo gituma kubanza yize yarabivuze kare twese twatumvise amasaha mugabo tuza kubimenya ku mugoroba. Nibaza ko babanje baganga gufata umwanya wo kwandika raporo, kandi ku bari benshi nibaza ko raporo bashikanye ariyo Leta yashikirije. Rero uwo munywanyi nibaza ko yo kwemera ivyo Leta yashikirije kuko niyo ibaserukira. Ntihagire ibindi bintu biyumva mu mitwe ko ndazi ko Abarundi mu Gifaransa bavuga barakunda rotandasiyonere kugira barabe ingene babikamisha. Ntihagire rero uza gukamisha urupfu rwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yitabye Imana, ariko bidufasha ahubwo kuja hamwe hama tumusengere, ko nawe kujya ahora dusengera agasengera n'igihugu cacu, tumuherekeze mu bisabisho. Eka kandi natunye nawe turi dusenge dusengera n'Uburundi bwacu. Igisigaye nabyo ni ugusaba Abarundi ntibaze barafata ibintu, bakwega ibintu bazana ibibazana bishaka gushanisha mu bantu. izo ntumbero bazirinde.
Igame urwo rupfu president ntibantunganya rwashitse hasigaye nk'amezi arenga gatoyi kugira ngo nyakwigendera ashikirize ubutegetsi umunyapolitike yatowe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye. Ku bwanyu ibintu bigiye gukorwa muri iki gihe n'ibihe
buriya kuko twabivuze tubitangura ibintu byose ni ukubirabira inyishu na cyane cyane biraba politike cyangwa inzego z'igihugu kurabira inyishu twisunze amabwirizwa n'amategeko atunganya ingene bigenda rero ingene umukuru w'igihugu arangiza ikiringo cyiwe ikanzwe n'ibyiza shingiro ingene umukuru w'igihugu arangiza amabwirizwa ko n'ibyo urupfu birimo muzategekanya nibyo rero byari dushyikiye twebwe abarundi muri kino gihe hanyuma rero hagategekanywa kandi n'ingene hatunganywa ingene asubirizwa iyo rero ari urupfu barategekanya yuko haheza hakagira ubufata ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu gihe cy'agateganyo ibingira ni ukwita interiva mu gifaransa kugira ngo atunganye amatora yo gutora umukuru w'igihugu mushasha kandi umengwa n'abanyuruka neza ibintu bashingiro bigategekanywa mu mezi atarenze atatu ariko rero no kunyagaha ko hari ikintu gishasha kiriho muri kino gihugu cacu ko kuva ku igenekerezo rya 2020 haratowe inzego zishasha z'igihugu haratowe umukuru w'igihugu mushasha haratowe n'inamashingamateka nshasha kandi ivyavuye muri aya matora biramaze kwemezwa na sentare yubahiriza ikiriva nshingiro tuvuga rero yuko mu gutunganya ingene bikurikira bizobandanye ari ugushiramwo ivyo bishasha kuko hari inzego zatowe hari urwego rw'umukuru w'igihugu nkaba nizeye rero ko nabivuze yuko hari inzego nyene bizaba ariko barabitunganya nyene bizogenda bakazobwira abarundi neza ingene byatunganyijwe umurongo ku wundi urumva rero ariko ivyo byose ariko ntavuze gihambaye kandi tukugaruka ko tubuze umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko rero tegerezwa kumwunamira tegerezwa kumuherekeza neza n'iteka yari yahawe n'igihugu tegerezwa kumuherekeza neza ni ukuvuga rero yuko hari n'ibindi tuzo gutegekanywa mbega kumushingura bizogenda gute ibitegeka bifugute aho kandi ngira ngo naho nyene turazi ko hariho inzego ziko zitegura zubishikiriza ni hamwe twatanga twafite uti twizere tega amatwi dukurikire iyo abariko bakurikirana ibyo bariko barakora babibwira abarundi hanyuma abarundi nabo baje muri uwo murongo izo nzego ziba zategekanyije mugabo tukabigira twubashe kandi twubahiriza amabwirizwa gutangura kubwirwa nshingiro n'ayandi mabwirizwa igihugu kigenda kigenderako
President Ndayizeye namwe murafise ubumenyi cyane cyane mu bya politiki mwarabaye mukuru w'igihugu ku bwanyu ibigiye gukurikira n'ibi
yego nk'uko President Ntibantunganya bivuze burya gutwara no gutegekanya nicyo gituma mwibwiriza amashingiro ategekanijwe igihe umukuru w'igihugu ashoboye kutaboneka bigenda gute iyo atabonetse umwanya muto asimburwa muri uwo mwanya n'icegera ciwe hari n'igihe barategekanya kandi igihe umukuru w'igihugu atabara icyo gihe asimburwa mu mwanya perezida Ntibantunganya yavuze n'umukuru w'inama nshingamateka ibyo birazwi biratunganijwe kandi ategerezwa guca ategura ayandi matora y'umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore kumusimbura ubu rero nk'uko yabivuze umukuru w'igihugu byaramaze gutorwa n'amashingamateka yaratowe dukurikije ibihe bitegekanywa mu byerekeye amamanda ubu rero ndibaza yuko muri rusange hari hasigaye aya mezi abiri kugira ngo umukuru w'igihugu mushasha yimikwe nkaba nibaza rero yuko mu byerekeye ibikorwa bizobandanya leta igomba gutegekanya ukugene na ryari umukuru w'igihugu mushasha azimikwa dukurikije ibyadushikiye n'ukugene umukuru w'igihugu yatabarutse tuzomuherekeza nicyo gituma nongeye kuvuga nshimitse yuko ukwicara tukarindira icyo leta izodushikiriza kuko uretse umukuru w'igihugu yabuze izindi nzego zose zirahari kandi ukuntu zikora birategekanijwe n'ibwirizwa nshingiro icyo gikorwa rero ntidushobora kukirangura umwe wese ahari ngo ndayizeye koriki president wa koriki kanaka koriki oya byose bitunganywa mu gisata kigejwe gutwara igihugu no kuvuga leta ihari abo rero nico gituma nsaba abarundi bose kubatega amatwi tubizigire kandi tutegere neza ibyo bazotubwira ibyo bazotubwira n'ibyo tuzokurikiza kandi njyewe nta mpungenge mfite na ntoya kubera iki kubera ko nkuko ndabibabwiye amatora aheruka yaramaze gushyiraho izo nzego ikibazo cyari gisigaye no gushyiraho isata cy'inama nkenguzamateka cyo kisata nacyo kirategekanijwe mu minsi iri imbere kuzotorwa kuko abahanuzi ba komine nibo bazobatoro abantu ba 10 nabo baramaze gushirwa kubyo nibaza yuko ibyo byose nta mwanya n'indi bigomba kuzodutera kandi nibaza yuko nta kajagari nta n'impungenge tugomba kugira ahubwo ubigisigaye nuko ritubwira mbega yabipanze gute kugira ngo twese tuzoce tuja inyuma yayo ukurikize ibyo izoba yafashe ingingo leta izoba yafashe ubyerekeye ibyo bikorwa bibiri
ujye ko tibuye mu mato no kubereza ukuru w'igihugu yatabara inosamba no 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 se ibibazo bijanye na politique nkuko ashinga nta babiri babivuze ika ibitekanijwe mu Burundi bisa n'ibitoroshe kumenya ikizosha kiba kuko uko abivuga umukuru w'igihugu yatewe n'abanyagihugu azoshikira amabanga yiwe mu kwezi k'8 aramaze gutorwa ku bwanyu ibishobora gushika muri iminsi 10 mu gihe kirangiye ni nkibi
cyewe kubganje ubu nibaza ko igihe ari cyo kwanza kugandarira ya mishinzwe baduhaye nyanicubaye mu kuri igihugu hanyuma nkuko abanyicubahera no bivuze nibaza ko ari inzego zikwiye zaza gutunganya ibizokurikira kandi kubganje nibaza ko bafite amategeko atomoye kugira ibyo bintu bizogene neza rero mu iki gihe nibaza ko ari igihe no kwita cyadeye
President ntunganya amurundi nkuko mubizi harabaye indyane zikomeye cyane rwose indyane zifatiye kumoko indyane zifatiye ku ntara ika murazi ko n'igihe nk'ubu byari bigiye kuba ubwa mbere abategetsi bahanye ubutegetsi mu nzira ya demokrasi bwari bubaye nk'ubwa mbere muribaza ko abarundi yamaze kubabanura n'inyifato indyane z'amoko ikintu cyokorwa kugira ngo indyane z'amoko zibe umuzira mu Burundi ni nk'ibihe kubwanyu
muriya indyane z'amoko abarundi batanguye kubona neza ibyangiriza ikintu biganiro byagiye bigirwa inyuma y'igandagurwa rya perezida Nkyo Ndadaye gushika mu mwaka 2003 ibyo biganiro bikagenda byigisha abarundi yuko igihugu kitagendera ku ngimba ahubwo kigendera ku ijambo byaribonekeje ubu rero twarabonye yuko inyuma y'amasezerano y'Arusha ibi bintu by'amacakubiri y'amoko byagiye bigabanuka kandi byaragiye byoneheza kandi no mu ngorane zindi zabonetse mu gihugu inyuma ko n'ukuri atana hamwe wogira ngo warashobora kugereranya izo ngorane n'izo twabonye mu myaka yahera hari nyuma yo kwikukira haba inyuma y'igandagurwa rya perezida Nkyo Ndadaye aha turabibona mu nzego haba mu nzego za gisirikare haba mu nzego za leta urasanga hariyo abantu baturuka mu bwoko bwose igihambaye gusa kikaba ari uko bagenda basangira ijambo kugira ngo barongere inyishu icyo cyose kije kibonetse aha no kuri jewe ndakubwiye ko ndemye kandi ndaremejeje n'abarundi buriya ubwoko s'umutahe ntihatugira ntazihenda ko ubwoko s'umutahe n'ahandi ngira ngo ubukene bwongeye ubwoko bumwe ngabumengo ubukene buri mu moko yose kandi girumwe kumererwa neza byogiye mu bwoko bumwe mugabura na yuko abagira ngo babewe neza ashobora kuba ari mu bwoko bwose aha rero nagira n'ukuri ndemesha abarundi yuko jewe ntatinya na gatoni yuko hashobora kugira ibintu by'ubwoko bwaduka ubu n'ibintu uko imyaka igenda byica agaciro kandi urabona buriya imyaka 20 iheze tuvuye muri ya biganiro ibiganiro byo byadushikanye ku masezerano y'Arusha yari ibiganiro byakurikiye mu guheza intambara kandi nabyo ni kuba bisoga amasezerano y'Arusha y'Arusha urabona ko byagiye bifasha kugira ngo dushike aho abarundi babone ukundi ibya politike ko kwama igihe cyose babigereka ku moko
namwe perezida Ndayizeye murazi ko mu Burundi hamye haduka ijyane z'amoko eka bwari bugiye kuba n'ubwa mbere abategetsi bahanahana ubutegetsi buciye mu nzira ya demokarasi ikibazo cya moko coranduranwa n'imizi gute mu Burundi nicaba kikihari
amoko mu Burundi mu mitwe y'abantu arahari kandi iyo umuntu mu mutwe wiwe yiyumva uko cyangwa kuriya ntushobora kubimukuramo bimukuramo mu bikorwa ni nacyo gituma dufatiye kuri kahise ku Burundi twagiye mu biganiro ushatse abiharira cyane ugeze igihe dufata intumbero y'uko ayo moko tuyemera ko ariho ariko tukayafatira intumbero y'uko dukora ibikorwa kugira ngo twiyumvanemwo bwa mbere na mbere dushikire amahoro bwa kabiri dusubize hamwe kugira ngo ari umuntu ari umututsi ari umutwa ari umuganwa arinde bwa mbere na mbere yumve yuko ari umurundi ntibaza yuko iyo ntumbero twafashe ari nziza kandi ko kiringo cy'imfata kibanza twabayemwo twashoboye kubishyira mu ngiro ku buryo n'abana n'abagize bakireka twese tujye hamwe dusangire inzego zose haba mu gisirikare haba mu by'ubutware mu buryo bw'intwaro kandi ndibaza yuko ibyo byacu giriye akamaro ari nacyo gituma najewe nemeza nk'uko perezidanti bantunganya bivuze ko cyo kibazo cy'uko abantu biyumvamo yuko tutagomba kujana bamwe bitwa abahutu abandi bitwa abatutsi kikashobora kuba ikibazo nyamukuru kigomba gutuma abarundi tutandukana ibyo biriko biratumwanya kugira ngo mwarashoboye kubona no mu bihe biheze mu myaka iheze ko hari igihe icyo kibazo cy'amoko cyavuzwe cyane avugwa n'abahutu kikavugwa n'abatutsi bamwe bamwe n'abahutu bamwe bamwe kugira ngo bamwe bashobore kubikamisha ariko mwarabonye yuko bitashoboye kugira intambwe na ntoya ngaha muri iki gihugu cyacu ari nacyo gituma jyewe nemeza ko icyo kibazo kiriko kirata ikibanza kirata umwanya muri iki gihugu cyacu kandi ko abarundi bose bamaze kubona ko atawukamisha ubwoko bwiwe atawe bukaburira ahubwo yuko ibikorwa ari byo tugomba gushyira imbere ubu rero niwo mutima abarundi bagomba gutangura gukoreramwo ari nacyo gituma no mu biganiro byagiye biraba hirya no hino ari no mu migambi yagiye iratangwa hirya no hino ari uko bwa mbere na mbere tugomba kurwanya ubukene ngaha muri iki gihugu tugashyira hamwe tugasabikanya iby'igihugu bitanga ku buryo twese tumaze kujya ku kivi ariho dushobora kuzofasha igihugu cyacu gutera imbere mbese abarundi bose bakaronka koyo muri iki gihugu njyewe rero ntabwo bafite na butoya kubyerekeye ingaruka nziza yerekeye intumbero twafashe iri mu ibwirizwa nshingiro ari nacyo gituma nk'uko perezidanti bantunganya bivuze na twese tubyemeza ikibazo cy'amoko ngaha uko umwanya ugenda niko kigenda gica ikibanza ndemeza yuko mu myaka iri imbere nacyo nyine kizota ikibanza muri iki gihugu na zirya ngingo zose ziri mu ibwirizwa nshingiro zizogera igihe zikavanwaho
Abarundi nk'uko abashinzwe ntabwo babiri babibuze baramaze gutera intambwe ikomeye cyane rwose cyane cyane mu kunga ubumwe mu gushyira ikibazo cy'amoko ku ruhande mu gihe hoba hakiri agasigarira k'indyane za politiki n'amoko ivyo bintu ku bwanyu byorangira gute
nibaza ko mu gihugu cyose kandi mu bihugu tubamo byo hanze amoko arahari mugabo rero ingena amoko abana ingena abantu batahura iby'ubwoko nije sanga rimwe na rimwe bitandukanye ibyo rero bivana nico no kwita mu gifaransa changement de mentalite guhindura ingendo mu gutahura ibyo byose kenshi na kenshi usanga amategeko ari abibafashamo iyo amategeko yubahiriza abantu bose bakumva ko bangana nacyo gituma rero mu Burundi cyagiye kibifasha ubwa mbere nuko abarundi bicaranye hamwe bakavuganyisha ukuri bakicaramo bakavuga ko ibibazo bibatandukanya atari ibyo bibaza ahubwo ari abantu baba bashaka gukamisha ibyo bibazo by'ubwoko nibyo rero nabo banyacyubahiro bavuze hari abanyepolitiki bamwe bamwe bagiye bakamisha ibintu by'ubwoko mugabo amoko arahari kandi nta hari uwavuka bakamubatiza Ndagijimana uwundi bakamubatiza Yusef abo bose badusanga ari ibintu gusa bitandukanya abantu mugabo kubera ingene sosiyete yagiye ibaho ibyo rero twarabibayemo byarateye ingorane mugabo nibaza ko ubaho tugeze ingendo twagiye dufata zafashije cyane kugira ibyo byose turabigabanura ni nacyo gituma na sosiyete ari byo tuma abarundi bongera ibyibazo akabyikuramo kugira societe yafashije kugira ibyo bibazo abarundi babibemo n'iyari na societe zobafasha kugira abitemo nacyo gituma jewe nta mpungenye afise ego nta monga buri satu udahitwe hari abantu bamwe bamwe babandanya bakamisha baratye aho umuntu abaherereye ugasanga bacagukamisha iby'ubwoko mugabo nibaza ko ubu atamahirwe bafite cyane kugira ibyo bashobore kubishyira mu ngiro kuko igihe abarundi bonyine biyemeje gufata intumbero nibaza ko atawundi muntu wo hanze ashobora kuza ngo ayibafate cyane uwundi muntu baza ngo ariko arabakoresha nicyo gituma nijyariragi n'icyubahiro umukuru w'igihugu yitabye Imana yasigaye yaduhaye kuko abarundi bashobora gushyira hamwe kandi arabitweretse haba mu bikorwa haba no mu nyigisho yagera atanga nacyo gituma n'ubu nabasabye abarundi ko atawoza ejo cyangwa hirya y'ejo abagira iby'ubwoko bya kamishe bya politiki ariko kuguma bafatanye mu nda ibyo badashobora kumvikana bakicaramo bakabiyaka.
President Ntibantunganya biramaze kwigaragaza ko ibihugu bitera imbere ari ibihugu cyane cyane birimo amahoro mu Burundi kuva bwikukiye. Twarabonye ko kuva Burundi bwikukiye hagiye haraba indyane eka ingwano eka abaperezida bagandagurwa. Ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bavanure niyo nyifate yo kuguma batera imbere gatoya bagasubira inyuma kandi ikindi kiringo hokorwa iki abarundi bakwiye kumva iki kugira ngo igihugu kize cyafata inzira iterambere rirama eka iterambere nyakuri
erega nokuza turabwira turatwiza ukuri abantu erega niyo bihugu tuvuga yuko demokrasi imaze gushinga imizi ntugire ngo byabaye umunsi umwe bakazumvira ngo bigaca yuko aba namba byaraciye nazo nyine mu ngorane zikomeye cyane ugiye kuraba igihugu cy'u Faransa ugiye kuraba ibyabaye kera mu myaka y'ibinyenjana bya 15, 16, 18, 19 ukaraba igihugu cy'u Amerika ibyabaye kuva mu 1970 hanyuma ugashika no muri ya ngwano yahuza abo hepfo n'abaruguru Rosside Noro hanyuma ukaraba n'ahandi usanga ibibazo byaragiye biba burya rero mu gihugu iyo mushaka gutera imbere ica mbere ni ukwemera guhangana n'ukuri uko kuri ajyo yaza yuko mbere ngaha abarundi turiko turatera imbere kugira duhangane neza n'ukuri twabayemwo mu magorwa mu marushwa mu bwicanyi mu mahonyakoko yagiye aranga kino gihugu mu myaka imwe imwe abarundi akunda kubona ica kabiri no kugira rero indongozi hamwe n'amashyirahamwe hashaka kuvuga imigambwe bafise imbono ku gihugu imbono itagarukira ku minsi y'ubuzima bwabo ahubwo ari imbono ija kure yubaka Uburundi hamwe ushobora kugira uti jewe ndafise umugambi beruka nuko umugambi ushobora kuzoshika n'imyaka 20, 30, 40, 50 wewe utakiriho mugari umugambi uri kurabandanya ku neza y'igihugu ejo bundi nanye ndaba muri televiziyo aba ariko barasigura ingene bashaka kuja kuri Mars bakavuga yuko ari ibintu bizobishobora gushika mu myaka y'2025 ntangira nti none mu myaka y'2025 abo bantu bazaba bashyiriho haba namba so bazoshikayo hazoshikayo abandi ubwo bazoshikayo ku izina ry'igihugu cya Amerika no ku iteka ry'igihugu cya Amerika cyo rero n'ikintu cyo kuvuga kugira imbono kubona kure ubonera kure igihugu utabonera kure wewe ica nyuma ni kumenya yuko umuntu yamara umuntu ashobora kugira ibimugora ashobora kugira n'amakosa rimwe rero muri demokrasi tuvuga tuti tuse turiga kuza turitahura kuza natwe turaza icyo navuga kwikebuka kwiraba mbega ibyo nemeye narabikoze ndiko ndabikora hanyuma abandi tukemera ko n'abandi bazakavuga bati yarabikoze cyangwa ntiyabikoze hanyuma ukamenya yuko mu ntwari yariyo yose haba mu gihugu haba mu mashyirahamwe abamashyirahamwe arondera inyungu abamashyirahamwe arondera ibindi usanga buriya bwanira kuri mushaka gushikako bifise uraro ukomeye burya ikintu bita mu gifaransa ro dialogue ari mu ntwaro ari hehe usanga ari ikintu gikomeye cyane ibyo rero abarundi bagiye ubwo bafite ubireba noneho icyo ndiko ndabona ni uko ahubwo ibihugu bya Afurika twavuye mu bukoloni dushobora kuzotera intambwe ikomeye n'ingoga tsunda mbere urya muvuduko waranze ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Amerika jewe ndabona yuko muri iki kinyenjana mu gice cya kabiri iki kinyenjana Afurika yacu izoba ifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'isi ndabibona ngabona yuko hoho mu kinyana zizokurikira afite izo bikomeye kuri ubu mbere irabwe isonegwe kujya ubu igihugu cy'Ubushinwa kimeze kandi tuzi uko icyo gihugu cyafatwa mu myaka y'igihumbi kimwe na 1950.
Perezida Ndayizeye amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose. Amahoro aratuma abanyagihugu eka n'abategetsi bashobora kwitaho imigambi iterambere. Ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bafate inzira y'iterambere nyakuri ni ikihe?
Biragoye muvandimwe kugira ngo umuntu atwaye inyishu irama, kuko burya bituruka cyane cyane kuri jyewe ku mutima w'umuntu. Urabona ibihugu ukuntu byagiye birabaho, Uburundi bukaba Uburundi, Rwanda rukaba Rwanda, Tanzania ikaba Tanzania. Nuko ari abanyagihugu baba ngaho onya bagiye hamwe bakaharanira yuko ababa muri ako gace bitwa gutyo, bitwa Abarundi, kandi bakaronka ubwenegihugu cy'Uburundi kandi bakemera gukorana gushyira hamwe kugira ngo bashobore kubungabunga igihugu cyabo cy'Uburundi. Nacyo gituma inzego zihari zigira igihe zigashinga inzego zishyigikira intwaro, nshaka kuvuga nk'igisirikare, igipolisi, ubutungane, bigomba guharanira ineza y'abanyagihugu baba muri icyo gisa kuri ubwo butaka. Aha rero nshaka kuvuga yuko kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere birakenewe yuko twese tugira umutima w'urukundo. Urukundo atari rwa rukundo rwa padiri rwo mu isenga rwo gukunda Imana, urukundo rwo gukunda igihugu cyawe. Wewe ukumva yuko uzomeregwa neza ari uko abo musangiye ubwo bwenegihugu nabo nyene bamerewe neza. Perezida Nwanwa yavuze ati ahantu hari abantu haraburuntu uruguntu, nibyo, ariko ubwo runturuntu rugomba gutorerwa encadre, izo ngorane zigomba gutorerwa inyishu ka Burundi. Ni nacyo gituma mvuga nti ingorane dukunda kugira ni ukwikunda cyane. Umuntu ugasanga hakwiyumvira igihugu atiyumvira we wenyine, kandi azi neza yuko adashobora kuzomererwa neza bene wabo bamerewe nabi, kuko bizana ingaruka mbi. Rero biriko biraba muri Amerika, ibyo bibazo by'abirabure ni iki? Nibyo nuko abantu batabibona, abo bategetsi bamwe bituma igihugu gisubira inyuma. Injyane hagati y'Abarundi zituma igihugu gisubira inyuma, injyane z'amoko zituma igihugu gisubira inyuma, injyane ziturutse ku bukene bituma igihugu gisubira inyuma. Ariko twese tubwiye hamwe, ibyo byose tukabishyira hamwe tugaza turaba icyo twakora kugira ngo jyewe meregwe neza n'uwo wundi amerewe neza. Kumenya kumeregwa neza mu bandi atari ukumenyera kumeregwa neza wewe wenyine, kuko icyo gihe ingaruka yabyo ku gihugu iba nto cyane. Aha rero ni ikintu nibaza yuko Abarundi tugomba gushyira mu mutima, tukakimenyera, tukakimenyereza mu bikorwa bya minsi yose, buri muntu mu gisata aba ariko arakoramo, ari nabyo dusaba abayobozi b'igihugu cyacu yuko bagomba kutumenyereza no kumenyereza Abarundi kugira ngo ibe akaranga k'Abarundi n'ayandi makungu arabirako, kuko nta nkeka yuko dufite uwo mutima tukarangura ibikorwa byacu bya buri munsi muri uwo mutima. Nta nkeka yuko n'ibindi bihugu tuzobyereka igihandure, kuko ingaruka yabyo nuko twese tuzokora dukora ku murongo umwe mu ntumbero imwe, ukazosanga turanyaruka mu iterambere kuruta ibindi bihugu kubera umurava tuzoba turiko turakorana no kubera intumbero imwe tuzoba turiko turakoramo mu bisata byose, haba mu myuga, haba mu byerekeye ubutungane, haba mu byerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu, haba mu byerekeye ibikorwa by'iterambere mu mahinguriro n'ibindi. Yewe nuko ndabibona.
Abarundi bakora iki? Eka abanyapolitiki bakora iki kugira ngo Uburundi bufate inzira y'iterambere rirama atari rya iterambere ryo mu myaka nka cumi ugaca busubira inyuma y'indi myaka nka cumi n'ibiri?
Icyo ni ikibazo kigoye, kuko uri umunyapolitike uraraba n'ibihe uburimo, ukaraba n'ibyo abenegihugu abo twaraba bakeneye n'ibyo muri icyo gihe, kuko uko umuntu yatwara aheza imyaka itanu cyangwa icumi cyangwa mirongo ibiri sigashobora gutwara uno munsi. Murazi ko ku muntu yatwara aheza imyaka mirongo ibiri hariho abatari bafite ubuhinga bwa none nka za telefone numba zo interineti y'igiti. Rero nkitwara rero ego yashobora kuba ufite imigambi mugabo no kuraba n'icyo gihe ubushyitsemo ingene abantu kije babakeneye donc ukadabuta politiki yawe ku mabeze y'abenegihugu aho bushitse mugabo gikuru cyane umuntu abanza gushimikira ko nuko igihugu kiba gifise amategeko atomoye kuko igihugu kitagifite amategeko n'ibyo umuntu akora biragora naho ubwo ngo uriko uragerageza kwiadapta kubyo ibihugezemo biragorana icyambere rero nuko igihugu kitagira amategeko atomoye ku barundi bose hanyuma imbere yuko igihugu kigira amategeko kandi dasubiye inyuma nuko umurundi wese ateza kubanza kumva ko ari umurundi afite igihugu kandi icyo gihugu agifisemo akagiramo na devoir cyane cyane ishobora kuba amadevoir nuko umurundi amenya ko ahamagariwe gufasha abamurongoye kugira nabo ashobora igihugu gishobora gutera imbere icya kabiri nuko amategeko ategereza kubahirizwa abarundi bateza kumenya ko amategeko ari ikintu gikuru nta muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko ryashyizweho hari abantu rero baca barengana amategeko ugasanga bagiye kugira ibindi icya gatatu nuko abarundi bumva mu ngendo yuko ubuzima ari politiki iyo ni ibintu duhitemo cyane abantu bose abona ko kazoza ku muntu ari politiki ari nacyo gituma iyo hageze ibihe bya politiki by'amatora by'ibiki usanga abarundi kenshi usanga imitima yashushe muri icyo gihe rero nuko leta abarongoye abareta reka n'abarundi bose bateza kuraba icyo ni ukwita alternative ara politiki cyane cyane ibyerekeye ubutunzi reka n'ibindi bintu ibyo nabyo bagakereza kubiteza imbere kugira umurundi ntabone ko icyo yahora ari depite abonye ko ashobora kuza kuba nk'umwarimu acabona ko ikiyo kimuguye ko akabona yuko n'ahandi asubiye ariko agiye guteza imbere igihugu cyangwa wahora uri umurimyi ukabona ko ugiye mu kurima ukabona ko ugiye guteza imbere igihugu mu burimyi ni nacyo gituma bizotanga iyindi ntumbero hanyuma n'abanyepolitike nyine bamenye yuko iyo bari kubashyikiriza imigambi yabo atari ukwemera ibiti ahubwo bemera imigambi izotuma abenegihugu bashobora kwiteza imbere bakarondera ubundi buzi ntibareke gusa muri politiki babemerera ngo uzoba chef de zone uzoba depite uzoba iki ko barundi bose ntibashaka gukwiga ibyo bintu bateza kubihindura abanyepolitike cyane cyane bibi bikogwa bari kukizi nkaba nta nshima cyane no mu bigambi numvise nyine icubahiro mukuru w'igihugu yatowe uko ubu ari kujya ku kibi n'umwimbo ni ukuvuga ko abantu bateza gukora abantu bateza gukora kandi niko gateza gutuma ibintu byose bitangura kujya mu buryo nuko ndabibona hanyuma kubindi nabyo nuko abarundi twamenya ko Burundi butegerezwa kugira n'imigenderanire myiza n'abandi n'ibindi bihugu cyane cyane imigenderanire mu ntumbero y'uko bubahana ntihagire uwuvuga ngo jewe kubera ndi igihugu kanaka ntegereza kugendera kuri iki gihugu kubera uko cyifashe bakagenda muri yabindi avuga ntusenya diplomasi egarayiga donc bakumva ko biga bibangana iyo bari kubaravugana nacyo bituma mvuga nti ibyo byofasha cyane kugira Uburundi bushobore gutera imbere kandi burongana amahoro arama
mu gusozera kiganiro bashinga ntahe ntitwokirangiza tutavuze cyane cyane ku byerekeye nka kamu mwotera abarundi muri rusange muri ibi bihe bigoye igihugu kamu perezida ntibantunganya baba abanyapolitiki baba abajejwe umutekano baba abajejwe inzego za leta n'abanyagihugu muri rusange
reka fatire mbere mbaye nk'uyo umwe kaminuza aje kuvuga fatire ku ijambo ryavuzwe n'uwo yatowe ngo azotwara Burundi muri imyaka ikurikira yari afise icivugo yavuga ati twese turi hamwe byose birashoboka kandi numvise n'abandi babivuze igihambaye ni uko twese tuja hamwe twese tuja hamwe igihe cyose twese turi bya nkenerwa cyo kwerekana koko ko turi hamwe kandi kuja hamwe si kuvuga yuko mwese ba muri mu nzego haba namba no kumva gusa yuko umwe wese yubahirijwe mu gihugu ciwe ivyo nivyo bihambaye niho rero ngira nti umuntu wese aha amenye ko dufite itunga rikomeye twahawe n'Imana igihugu cacu c'u Burundi nico dutegerezwa ko badushira imbere kora byose tubigize gutyo nta nkeka ibintu bizogera neza
Perezida Ndayizeye namwe mu kanya gatoya cyane rwose kamwe mutera abarundi muri rusange nakahe
oyi giye cyunamo harakinwe yuko abarundi twese dufatana mu nda tukumviriza abayobozi bacu cyo batubwira kugira ngo tuzoshobore guherekeza umuvandimwe wacu yahora yowe igihugu cacu bwa kabiri kugira ngo inzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo zizosubizweho bivuye mu matora bijeho neza. Ibyo rero birasaba yuko twese tujya hamwe tukaba turi tumwe mu Barunda. Iyi nacyo gituma dusaba inzego zizojaho mu bihe biri imbere yuko zikora ku buryo Abarundi twese tujya hamwe, ari abari mu Burundi ari n'abari hanze bagataha, kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe twubaka ubu Burundi. Ndibaza yuko Abarundi bari hanze barafite icyo bashobora kungura iki gihugu, kandi nk'uko mubizi igihugu gikomera gikomejwe n'abacu, kandi nta gihugu gikomera kidafise abanyagihugu bakwiriye. Murumva rero aha nshaka kuvuga yuko kugira abantu batari bake mu gihugu ni icunga rikomeye, cyane cyane igihe bose tubashyize ku bikorwa tubashyize ku ari nacyo gituma na jewe nshyigikiye intumbero watowe kuyobora iki gihugu yama ariko aratubwira yuko Abarundi agomba kuzobashyira ku kizi. Ego bazoje ku kizi ariko banasabikanye ibivuyeyo.
Inosambano namwe akamo mu kanya gatoya cyane rwose akamwotera Abarundi na kahe
akamuno batera nk'uko ikiganiro cyari cyatanguye ni uko ubwa mbere ho bo kwihangana mu ibyarabishyize Burundi tugaherekeza umukuru w'igihugu cyacu twahora dukunda cyane tukamwerekana mu iteka ry'Abarangere, kandi tukazokurikiza irage ryiwe mu bikorwa byiza yahora akorera Burundi. Hama kandi kamonteye Abarundi bose bari mu Burundi kandi bari hanze bose nuko ubwa mbere ho umurundi wese ahari yo kwambara idarapo y'Uburundi akumva ko ari umurundi, akumva ko neza ku Burundi. Hanyuma inzego zarayizigiyeho umurundi wese, ego rimwe na rimwe hari udashobora kuba yaradutoye kubera imbonini mugakumva ko ari inzego ziserukira Abarundi bose atazitaje guserukira umugambwe warabashyize imbere, ariko nabo nyine bakamenya ko nabo bato bakamenya ko baje gutunganiza Abarundi bose. Abarundi rero twizere duhe ingufu izo nzego zarahizitse kugira zirabe ko zishikana imbere mu bikorwa by'iterambere eka no mu bumwe burama.
Dr Innocent Banu, turagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye namwe President Ndayizeye Domitien, ndabashimiye namwe President Sylvestre Ntibantunganya, mwakoze mwese.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Chibi chiru tibindi, urupfu ni cha chibi chiru tibindi, ariko tubera inzira. Kugira ngo uwo muryango ukinguke hagombirwe ry'Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho yaba
genocide cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira